n'Ijwi rya Amerika. Shuti zacu mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatatu, tariki ya 15 ukwezi kwa gatatu, umwaka w'2017. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3.
Amashuri yaragurutse, amasengero araguruka. Ubu ni ukuvuga ko abana bose aho bahora bigira, bose no munsi babarungitse muhira, kuko atahantu naho amahasiga ikibanza, aho bahora bigira abana bo mu windwi, mu 8 no mu 9, byose byajyanye n'amabati, byose carajyanye.
Uyu ni umwe mu baturage bo mu ntara ya Bubanza mu Burundi, barokotse imvura nyinshi cyane yangije ibintu bitagira uko bingana. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru arimo kandi n'urubanza rwa Habyarimana Jean wahoze akuriye ishyaka rya MRND mu mujyi wa Kigali, aregwa ibyaha bya genocide n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umushinjacyaha arasaba urukiko rukuru rw'u Rwanda kumuha igifungo cya burundu y'umwihariko, wakavuga ko ari umwere. Muraza kumva kandi n'ikiganiro Amerikana. Ikaze kuri radio yanyu. Murecyo ariko tubanzirize ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Murakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi radio y'Ijwi rya Amerika muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Kenya, aho urunani ruhurikiyemo abaganga rwatangaje ko yegereyegere bari bamazemo iminsi ijana yarangiye. Ni nyuma y'ibiganiro byabaye hagati ya leta n'abo baganga. Ibyo biganiro byari bimaze iminsi byaherahejwe n'uko abaganga batangaje kuri uyu wa kabiri ko bagiye gusubira ku mirimo yabo. Abategetsi ba Kenya bumvikanye n'urunani rw'abaganga ko bazosubiramo amasezerano yatewe ku igikumu mu mwaka w'2013 mu kiringo cy'iminsi 60 iri imbere. Ayo masezerano avuga ku bijyanye n'imishahara y'abaganga, imfashanyo yabo hamwe n'ibikoresho byisununuye basanzwe bakoresha mu mirimo yabo ya misi yose. Kuva kuri uyu wa gatatu, abanyagihugu bo muri Kenya bakaza gusubira kuronswa ubuvuzi mu bitaro bya leta bishika ku 2000, mu gihe ibyo biganiro bigiye kubandanya. Muri Sudani y'umanuko havugwa agate y'akazi na muntu kahohotewe birenze urugero mu kiringo cy'amezi 9 aheze. Ibyo ngo byatewe ahanini n'uko amakungu yananiwe no gushyiraho sentari ijejwe ibyo bibazo hamwe no guhana bagirwa n'ibyo byaha. Umukuru w'umugu ujejwe agate y'akazi na muntu muri Sudani y'umanuko, Yasmin Soka, yatangaje ko ibyaha byakozwe na cyane cyane ibyo gufatwa ku nguvu ku bakenyezi ari byinshi cyane. Soka akavuga ko ingaruka zabyo zitagira uko zingana. Ibyo yabitangaje kuri uyu wa kabiri mu nama y'abajejwe agate y'akazi na muntu i Geneve mu Suisse, aho yatangaje kandi ko abanyagihugu mu bwoko bumwe bahoterewe ubuzima n'abasirikare ba leta. Polino Wanawila Unango, umushikiranganji w'ubutungane aramira kuri ibyo birego, akavuga ko ibyashikirijwe na Yasmin Soka bitari mu gihugu ciwe. Wanawila Unango yatangaje kandi ko ico cegeranyo kitisunze uko leta ya Sudani y'umanuko ibona ibintu. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yabonanye kuri uyu wa kabiri n'icegera cy'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman mu nyubako yiwe hano i Washington DC. Ikinyamakuru cya Arabia Saudite cyatangaje ko uwo mubonano warugamije gukomeza imigenderanire y'ibyo bihugu ko ari bibiri no kwiga ku bibazo bijyanye n'inyungu bisangiye. Uwo mubonano ubaye uwa mbere hagati y'umuryango w'abami ba Arabia Saudite na Perezida Trump kuva atanguye amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu. Ngomenya ko Arabia Saudite ifatikanije na Amerika yagwanije abagwanyi b'abashiite bagwanira muri Irani mu kiringo cy'imyaka hafi ibiri heze. Imigenderanire ya Arabia Saudite na Amerika yari yaratosekaye ku ntwaro ya Barack Obama inyuma y'amasezerano yakozwe ku bijyanye n'ibigwanisho bya nukleere bihingurwa na Irani isanzwe idacana uwaka na Arabia Saudite. Abategetsi ba Arabia Saudite bakavuga ko bizeye ko iyo migenderanire igiye gusubira kunaguka, kandi ko bizeye ko leta ya Trump izogabanya ikwiganza kwa Iran mu karere k'ibihugu by'Abarabu. Igihugu cya Arabia Saudite gisanzwe aricyo cya mbere gishoreye ibigwanisho Amerika, kikaba kandi ari nacyo cya mbere mu gushora igitoro mu makungu. Ubutegetsi bwa Mexique bwatangaje kuri uyu wa kabiri ko hatowe ikinogo cyahambwemo abantu mu gisagara cya Veracruz kiri mu buseruko bw'igihugu. Ibyo byatangajwe n'umucamanza wa leta George Winker, ahavuga ko abadandaza bibiyayura mutwe bakoresheje mu kiringo cy'imyaka myinshi ico gisagara mu guta ibiziga byabishwe. Winka avuga ko wa atawuzi igitigiri cy'abahambwe bidaciye mu mategeko muri ico gisagara. Avuga kandi ko leta ifise ivyegeranyo vy'abantu bashika ku 2400 babuzwe irengero ryabo kandi ko ico gisagara kirimo ikinogo kinini cy'ahambwe mw'abantu. Umushinga mateka Lucia Diaz yatangaje ko abashakashatsi bamaze gutora ibinogo bishika ku 225 biri mu biziga by'abantu bashika ku 253. Diaz avuga ko atawuzi ryari batangwe guhambwa yamara ko bimwe muri ivyo binogo ari vyavuba. Mwamenya kandi ko mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2011 leta yari yatoye ibindi biziga by'abantu bashika ku 300 byahambwe muri leta ya Durango iri mu buraruko bw'igihugu cha Mexique. Abategetsi mu gihugu cy'u Burusiya baramirira kuri birego biri mu byegeranyo bivuga ko u Burusiya bwarungitse inteko zabwo hamwe n'indege z'ingwano mu ikambi ry'igisirikare mu gihugu cha Misiri riri hafi y'umupaka bihana na Libya. Ni mu itangazo u Burusiya bwasohoye kuri wa kabiri aho giyamiriza ibyegeranyo bitari bike bibwagiriza kubijyanye n'ibikorwa bya gisirikare muri ico gisagara kiri kwibahari Mediterane ku birometero 100 uva ku mpaka wa Misiri na Libya. Izo byegeranyo bivuga kandi ku basirikare ba Amerika batadondowe amazina bikagiriza u Burusiya ko buriko burafasha Khalifat Haftar asanzwe yari yonkoye mu gisirikare cha Libya. Umuvugizi wa leta y'u Burusiya Dmitry Peskov yatangaje ko izo nkuru atazobafise.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu, naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko murahabona amashusho ya video ku mahano ya Boko Haram. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EALA mu magambo ahinnye y'Icyongereza yaraye inaniwe guterana i Kigali mu Rwanda kubera abadepite ba Tanzania n'u Burundi batujuje umubare ukwiye. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Iyi nteko yagombaga kwiga ku bibazo birimo ibyo guca ibikoresho bya plastike n'amasashi ya plastike akomeje kwangiza ibidukikije ntiyabashije gukomeza imirimo yayo nyuma y'uko hari ibihugu bigaragaje ko bihagarariwe n'umubare muto w'abadepite. Daniel Kidega, preza w'inteko y'umuryango w'Afrika y'Iburasirazuba, aha yasomaga umubare w'abadepite ba buri gihugu bitabira inteko rusange.
The Republic of Kenya 6, the Republic of Uganda 8, the United Republic of Tanzania 2, the Republic of Burundi 3, the Republic of Rwanda 8.
Daniel Kidego yobora inteko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba agaragaza ko igihugu cya Kenya cyari gihagarariwe n'abadepite batandatu, Uganda ihagarariwe n'abadepite 8, Tanzania ihagarariwe n'abadepite 2, i Burundi abadepite 3, naho u Rwanda ruhagarariwe n'abadepite 8. Ijwi rya Amerika ryegereye umwe mu badepite bahagarariye u Rwanda mu nteko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, Madamu Odette Nyiramirimo, asobanura uko bigenda mu gihe hagaragaye abadepite basibye inama.
Hari ingingo ivuga ko iyo umudepite hasibye inshuro 7 zikurikiranye muri session nta ruhusa yabiherewe na speaker ku buryo bwanditse, ashobora gufatirwa ibihano nko kumuhagarika cyangwa se no kumwirukana burundu.
Dutangira ndibwo ko bavuze ko abadepite b'Abarundi bahari ari bane gusa batanu badahari, kuko na speaker yavugaga ko bavuze ko gusa ari ikibazo cy'umutekano wabo. Umuntu yavuga ko se kera wende byagaragara bakaba bafatira ibihano byo kumwirukana.
Birashoboka ariko nejo wabona baje nkuko twageze dutya kwa kane tukabona umwe muri baraje nk'uwo we urumva byararangiye nta nubwo yaba agifata ibigihano kuko iminsi 7 ntiyageraho. Ubu rero ntabwo nabimenya kuko nejo haruwaza.
Usibye igihugu cya Tanzania cyagaragaje umubare muto w'abadepite bitabira inteko rusange, igihugu cy'u Burundi nacyo cyagaragaje ubwitabire buke kuko cyari gihagarariwe n'abadepite 3 mu 9 bahagarariye u Burundi mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Kuri Martin Nduwimana umwe mu badepite b'Abarundi bitabiriye inama y'i Kigali yatangaje ko atazi impamvu bagenzi babo bandi basigaye batitabira inama. Yongeyeho ko na mugenzi wabo wundi Leonce Ndarubagiye bari muri batanu bari bavuze ko batazitabira inama y'i Kigali kubera umutekano wabo, nyuma akaza kugaragara mu nama yabaye kuwa kane w'icyumweru gishize atamenye impamvu yongeye kubura.
Abarundi abaje mu nama ngaha turi bane, ko abandi batanu murazi yuko babuze yuko badashaka kuza kumvuza iberekeye. Twebwe turatekaniwe
mutangira inama mwari muri bane, nyuma yaho twaje mvuze ko hari mugenzi wanyu waje mu aba batanu yaba yagiye ko yari yagarutse witwa Leonce.
Igihe yaza ntiyambwiye yukwaza ahari ubusi ndahaze. Icyo nzi nuko ari mu banditse yavuga yuko umutekano wabo udakwiye, ariko ndamubonye nanezerwe kuko nagira nti yabonye ko umutekano uhari. Iyaho yoba ari yagiye ahaca nk'ahandi ntabimbarira.
Ikibazo cy'amasashi ya plastiki akoreshwa mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba cyari kigiye gusuzumirwa mu nteko rusange, nicyo gitagirwaho kuri wa gatatu, mu gihe abadepite bahagarariye igihugu cya Tanzania bakwiyongera bakagera kuri batatu umubare fatizo usabwa kugira ngo buri gihugu kibe gihagarariwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka indwi y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo ku ishuri ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana mahano abari muri uyo mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimwo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kw'iterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA Radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'i radio yanyu ariyo wezitatu@ radio yacu voa@.com.
Mu Burundi imvura nyinshi ivanze n'umuyaga mwinshi yaraguye mu ntara ya Bubanza isenya amazu y'abaturage, amasengero y'amadini n'amashuri, yonona n'imirima. Diane Ndonse araduye inkuru irambuye.
Imitumba itatu igize zone mitakataka yo muri komine Bubanza nifise ibintu vyononekaye cyane bivuye ku mvura yarayiguye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Amazu 128 y'uburaro bw'abantu yarabomotse, amahegitari 116 y'indimiro arononekara, amasengero indwi yo mu madini atandukanye nayo nyene arabomagurika, hamwe n'ibirasi 6 by'ishure shingiro rya Gatura, hamwe n'ibindi birasi 3 by'ishure shingiro ryo kwiranda. Aha kandi abanyagihugu bavuga ko nivyo bari batunze mu mazu vyatwawe n'amazi yasendanishije mu nzu, ibindi amazu akabibomokerako. Abajeje intwaro baravuga kandi ko hari n'abantu babiri bahazwe kwasiga ubuzima, umwe bikaba vyabaye ngombwa kwaja kwivuriza mu bitaro vy'i Bujumbura. Kubijanye niyo mvura ivanze urubura n'imiyaga, uyu munyagihugu aratubwira intango yayo.
Twebwe hageze mu masaha ku mugoroba tutangura kubona imvura ihindaganye, hanyuma tumaze umwanya kugira ngo hagwe imvura hakorotse amabuye. Kuvuga mu mwanya mutoye nta muntu yaragishobora kuja hanze, twese twaciye dushukira mu mazu, utari bwafungure ntiyasubiye gufungura. Hanyuma tumaze gutohoza mu muryango miryango mu babanyi, hamwe twagize ngo tugire nk'izihanga amazu yagurutse. Nukuvuga twaciye tubirerekeraho nyene.
Muri kino gihe abanyagihugu bariko baragerageza bamwe gusanura, abandi nabo bavuga ko batagira ingene bashobora gusanura amazu yabo, bakavuga ko baza kurara ku misozi. Aha kandi amakenga ni menshi kuri bo, bavuga ko batabona ingene bazobandanya babaho.
Nta n'ikintu na kimwe twateye tuzokwimbura, ibiharage n'ibigori byose byagiye, turuko turaba ubusizi gusa.
Imyumba turabona yuko urubura rwakubise, imiceri yose aho hepfo abari bafise agaceri barima mu myaba yose yatwawe. Ni ukuvuga abanyagihugu bo muri iki gice ntibafise icyo bacira n'icyo bamira n'akamara amazi.
Twe tubayeho nabi nyine, urabona turara mu gahinga ntitugira aho turara.
ahambere abavyeyi bakaba afise amakenga yingene abana babo bazoshobora kubandanya biga ibyo birasi bidashoboye gusanurwa.
Amashuri yaragurutse, amasengero araguruka, ubu ni ukuvuga ko abana bose aho bahora bigira bose uno munsi babarungitse muhira, kuko atahantu na hamwe hasigaye ikibanza. Aho bahora bigira abana bo mu windwi, mu munani no mu w'icenda, byose byaryamye n'amabati, byose carajyanye. Ni ukuvuga ko ubu baciye bafata ko abana bari mu mashuri mato mato nibo baciye babanza gutahisha kugira ngo bagomba kubakora ibibazo byihuta, ntibazobure aho bakorera kugira ngo byose bice bihagarara byose. Ubu rero baciye bamwe babarungika muhira, ubu ntituzi rero ingene buca basubira kwiga canke ingene buca bigenda, kuko ubu hose ni kibanza.
Abanyagihugu basaba kugarukirwa ko mu kuronswa uduhema kugira ngo baronke aho bakika umusaya. Abajeje intwaro barasaba ko abo banyagihugu bobandanye bagarukirwa ko na cyane cyane ko bari basanzwe bafise ubukene bw'ibifungurwa bivuye ku ruzuba rwahitiye inzara igatikiza abantu. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Dusubire mu Rwanda, aho umushinjacyaha yarayasabye urukiko rukuru guha Habyarimana Jean igifungo cya burundu y'umwihariko nk'uko umucamanza wa mbere yakimuhanishije. Habyarimana Jean wahoze ari umuyobozi wa MRND mu cyahoze ari prefecture y'umujyi wa Kigali, akurikiranweho ibyaha bya genocide n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. We yasabye urukiko kumugira umwere. Eric Bagirubusa yakurikiye uru rubanza.
Ipfundikirwa ry'urubanza bwana Habyarimana Jean hanganyemo n'ubushinjacyaha ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, umucamanza rihariye kunenga ibyavuzwe n'abatangabuhamya b'impande zombi. Ku isonga ijambo ryatangiranye Habyarimana, yatangiye yikoma abatangabuhamya bo n'abatangamakuru b'ubushinjacyaha ko muri gereza baremye icyo yise ishyirahamwe rikorana n'ubushinjacyaha mu gutanga ubuhamya. Yavuze ko impamvu abafunganywe nawe bamushinja zishingiye ku marangamutima. Yasobanuriye urukiko ko mu manama akorana mu magereza n'abari ku ruhande rw'ubushinjacyaha babazwa no kuba barahamijwe ibyaha bya genocide yateguwe n'ishyaka rya MNLD mu gihe abategetsi bakuru b'ishyaka bo babaye abere kuri ibyo byaha. Urukiko rwamubajije niba yabasoma mu mitima y'abamushinja ngo ahereho yemeza ko ibyo bavuga bishingiye ku marangamutima. Uregwa yasubije agira ati, turabana muri gereza turabiganira, ibyo mbabwira ndabizi. Byagaragaye cyane mu ikusanyamakuru ryabereye muri gereza ntacyo bamvuzeho, kandi nibo bagize umurava muri iryo kusanyamakuru ryari riyobowe n'ubushinjacyaha bushishikariza abantu kwirega bakemera ibyaha. Habyarimana yamaganiye kuri ibyo abamushinja kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gukoranira bya hafi nawo, kuko ubutegetsi bwite bwa leta bwakoraga ubwabwo bw'amashyaka nabwo kwabwo. Mu magambo bamushinja ko yavugiye muri za mitingi no mu manama ategura genocide, uregwa yabwiye urukiko ko nta bimenyetso bifatika byo kumurega kugucura umugambi wa genocide bamushinja bahera ku kuba yari muri biro politike y'ishyaka MRND, bityo bagashimangira ko naho yabihungira. Yabwiye umucamanza ko bwana Matayo Ngirumatse wari ukuriye ishyaka ku rwego rw'igihugu urukiko rwarusha rwamugize umwere, yibukije ko na bwana Runyinya barabwiriza wari umujyanama wa perezida Juvenal Habyarimana iki cyaha kitamuhamye mu nkiko z'u Rwanda. Aravuga ko ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yabikoreye i Nyarugenge yaza kuba yarabikoze bitari kuguma kuri komini imwe mu gihe yari akuriye ishyaka kuri prefegitura. Ku ruhare mu gushinga RTR mu radiyo ifatwa nka rutwitsi mu kwamamaza urwango, Habyarimana yemeye ko yitabiriye inama yashyizeho iyo radiyo, yahakanye urundi ruhare urwo arirwo rwose mu gushyira imigabane muri RTL. Umucamanza yakunze kwibutsa uyu mugabo wiburanira ko ibyanenga abatangabuhamya bitagombye kuguma mu guhakana gusa, ahubwo yagombye kubitangira ibimenyetso. Yisobanuye ko ari ikibazo kimukomereye kubona ibimenyetso afunzwe. Imenengere ya Habyarimana n'uburyo asobanura ibyo yisegura ko adasobanukiwe iby'amategeko bijya gusa n'iby'ubushinjacyaha. Aha naho umucamanza yabwibukije kenshi ko inteko ahagarariye itanyurwa n'amagambo gusa adaherekejwe n'ibimenyetso. Umushinjacyaha nawe yikomye abatangamakuru bashinjura Habyarimana, nawe yavuze ko bayo urwa n'amarangamutima ashimangira ko ibyo bavuga babyumvikanyeho na Habyarimana babana muri gereza, asaba urukiko kutazaha agaciro imvugo zabo ku bikorwa byo gutanga amabwiriza yo gukora genocide no kurema umutwe w'intera hamwe n'ibindi byakunze kugora ubushinjacyaha bubisobanura. Umucamanza agakomeza kubwibutsa ko we n'inteko iburanisha urubanza bigoye kumva ibisobanuro byago, bakibaza niba bazaca urubanza bashingiye ku buryo buri ruhande rwitekerereza ibintu. Umushinjacyaha yatsembeye urukiko ko abatangabuhamya n'abatangamakuru be barimo n'umunyamakuru benshi bagizwe ubwiru nyuma yo kubavuga mu ruhame batakoze icyo Habyarimana yita ishyirahamwe ryo gutanga ubuhamya kubera amarangamutima. Yavuze ko ntacyo bapfa nawe bafungiye ibyaha bemera, kandi ko abari muri MRND mu rwego rwo hejuru bose batakurikiranwe. Urukiko rwamubajije niba nk'uko bisobanura ko bakize igenza ba MRND batakurikiranwe bose byaba bishimangira ubwiregure bwa Habyarimana ku ishyaka yarimo ritateguye genocide. Umushinjacyaha yakomeje kuvuga ko yateguwe na leta, kandi MRND ryari ishyaka ryari ku butegetsi. Ubushinjacyaha bwanzuye busaba urukiko kwakira ubujurire bwa Habyarimana ariko bukazabutesha agaciro, igihano cy'umucamanza wa mbere cy'igifungo cya burundu y'umwihariko kigahamaho. Mu ijwi ryumvikanisha guca bugufi bugufi Habyarimana yashimye umucamanza ku bufasha mu by'amategeko kuko yiboraniye adasobanukiwe. Yasabye kuzashingira ku buzima bayemo n'igihe amaze mu buroko, urukiko rukazasuzumana ubushishozi imyiregurire ye rukazamugira umwere ku byaha burana. Habyarimana Jean w'imyaka 69 aregwa ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu, akekwaho ko yakoreye mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa Kigali aho yarakurishyaka MRND ryari ku butegetsi imbere no mu gihe cya genocide. Yaburanishijwe bwa mbere mu 2016, umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yemeje ko uyu mugabo yamaze imyaka 20 afunzwe binyuranije n'amategeko, ariko ashimangira ko ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha by'ubugome. Yamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko ari nacyo yajuririye. Nta gihindutse imyanzuro ya nyuma y'urubanza zamenyekana ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu none dore cya kiganiro Amerika nakibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Mwaramutse neza. Mu kwezi kwa gatatu mu 1952, President Harry Truman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango we basubiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu yitwa White House cyangwa se Maison Blanche. Bari bamaze imyaka 4 baragiye gucumbika ahandi. Maison Blanche yo yari imaze iyo myaka yose uko ari 4 ivugururwa. Maison Blanche ni mu magambo make muri iki kiganiro ikaze muri Amerikana. White House cyangwa se Maison Blanche ni igorofa ya etage enye zijya hejuru n'izindi ebyiri ziri mu kuzimu. Ifite ubusitani burenga hegitari 7, igizwe n'ibice bibiri aho umukuru w'igihugu n'abakozi be bakorera buri munsi naho we n'umuryango we bacumbika. Imirimo yo kuyivugurura yatangiye mu 1948 bamaze kubona ko fondation zayo zari hafi gusenyuka, ku buryo n'inzu yose rero yari hafi kurunduka. Icyo gihe yari ifite imyaka 148 y'ubukure, usibye gukura ariko yigeze no gushya inshuro ebyiri mu 1814 no mu 1929. Maison Blanche yatangiye kubakwa mu 1792, irangira mu 1808. Kuva icyo gihe yavuguruwe inshuro nyinshi, ariko mu 1948 1952 nibwo bwa mbere mu mateka yayo yari ivuguruwe yose uko yakabaye. Bwa mbere na mbere iyo nyubakwa yitwaga gusa ingoro ya president. Inyito White House yatangiye gukoreshwa bwa mbere mu 1811 kubera ibara ry'amarangi bayisize. Ariko iryo zina rya Maison Blanche White House ryabaye ihame bwa mbere ku mugaragaro mu 1901 ubwo President Theodore Roosevelt yatangiye gukoresha impapuro z'amabaruwa y'akazi zanditseho hejuru White House. Kuva icyo gihe niko yitwa mu butegetsi. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika nakibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. White House yatuwemo bwa mbere na mbere mu 1800 na president wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Adams. Kuva icyo gihe abakuru b'igihugu bose bamukurikiye, uko bamaze kuba 42 niho baba kandi bakorera. Perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, wategetse kuva mu 1789 kugera mu 1797 ntiyayibayemo, kuko yarangije manda ze Maison Blanche itaruzura. Usibye ibyo ariko Perezida Washington ntiyigeze anakorera mu mujyi wa Washington, ahubwo yabaga kandi akorera mu mujyi wa New York. Umujyi wa Washington aho Maison Blanche yubatse wabaye umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu mwaka w'1800. Nshuti z'ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika nacyo uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Muri aka kanya noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ububabare rutagira uko buvugwa bw'abasinzikajwe n'ibigwanisho vy'icisha imyuka y'ubumara, ukubura impemu gusha ku mubiri hamwe no kugene ivyo bigwanisho bidatora mu kwica, vyatumye amakungu aziririza ikoreshwa ryavyo inyuma y'ingwano ya mbere y'isi yose. Iziririzwa ry'ivyo bigwanisho ryarakomejwe mu mwaka w'1972 no mu mwaka w'1993. Yamara iziririzwa ry'ivyo bigwanisho ntivyahagaritse ikoreshwa ryavyo n'abantu bamwe bamwe, ivyo vyarabaye no mu myaka itanu irangiye. Uburyo bwo gutohoza ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara buzwi ku izina rya JIM bwashizweho n'inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ijezwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi, kugira butohoze ibitero vyabaye mu gihugu ca Siriya hakoreshejwe ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara. Ubwo buryo bwasanze Leta ya Kiislamu yakoresheje imyuka ya Mustard muri Siriya mu mwaka w'2015, na Leta y'igihugu ca Siriya yakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu bitero vyabaye mu mwaka w'2014 n'umwaka w'2015. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, inama y'ishyirahamwe ONU ijezwe kubahiriza umutekano ku isi yatoye integuro y'ingingo ituma abakoresheje canke bakoze ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara muri Siriya babibazwa. Iyo ngingo yofatira ibihano abantu ku giti cabo canke inzego zifitanye isano n'ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara. Naho vyinshi mu bihugu 15 bigize inama y'ishyirahamwe ONU ijezwe amahoro n'umutekano ku isi vyatoye iyo ngingo ntiyemejwe, inyuma y'uko Burusiya n'Ubushinwa ibihugu bigize ubwo rwego ku buryo ntabanduka bitayitoye. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Nikki Haley yavuze ko ingingo yafashwe n'Uburusiya n'Ubushinwa yo kuzibira ingingo yari gutuma Leta ya Siriya ibazwa ku ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka atawo bisabira ko. Yatangaje ko uburyo bwashyizweho n'ishyirahamwe ONU bwamaze umwaka bwegeranya ivyemezo buvugisha ivyabona busuzuma n'ivyo bashikirije. Ubwo buryo bwasanze intwaro ya Perezida Assad yakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara inshuro zitatu kuva mu mwaka w'2014 gushika mu mwaka w'2015, nuko Leta ya Kiislamu yakoresheje ivyo bigwanisho inshuro imwe, ari ibintu bigaragara ku buryo ntayinyuzwa. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley avuga ko hari raporo zizigiwe zivuga ko Perezida Assad yakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara izindi nshuro zitari nke. Avuga ko ibihugu bigize inama ya ONU ijezwe amahoro n'umutekano ku isi vyiyamiriza Leta ya Kiislamu kuba yakoresheje ivyo bigwanisho inshuro imwe gusa, yamara ntiyagira ico bivuga ku gihugu ca Siriya cakoze ico cayo inshuro zitatu. Nikki Haley avuga ko Burusiya n'Ubushinwa bishira imbere intwaro ya Assad icuditse navyo imbere y'umutekano mu makungu. Avuga ko bibabaje kubona ibihugu bigize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi bikingira ikibaba ibindi bihugu bigize urwo rwego mu gihe ivyo bihugu biba biriko vyica abanyagihugu bavyo. Atangaza ko ivyo bigeramira umutekano ku isi.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza, ntimujye kure. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Thank you. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.